Mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika disamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro bya inogenekerezo rya 18 ukwezi kwa 11 muri 2019. Kuri mikro muri kumwe na Joy Diana ni nahaze ndongoye ibyo biganiro. Ibanki Nkuru y'Igihugu mu Burundi BRB igabisha bamwe mu badandaza amafaranga y'agaciro barenga ku mategeko bahawe.
Ishira hamwe rizosubira gufatwa ririko riragura canke riragurisha amafaranga mva makungu ku biciro bitandukanye n'ibyashinzwe n'ibanki ya Repubulika y'u Burundi rizofatwa n'inzego zibijejwe nk'umwanzi w'igihugu hanyuma rihanwe hisunzwe igitabo mpanabyaha cy'u Burundi ariyo code penal.
Uyu ni Prosper Ngendanganya ajeje ugenzura ry'amafaranga no kwirinda ko ata agaciro muri BRB avuga ko abacuruza amafaranga y'agaciro bazorenga ku mategeko y'iyo banki bagiye kuza barahanwa hisunzwe amategeko ahana inkozi z'ibibi mu Burundi. Ido nido iyo nkuru n'izindi tubafitiye ni mukanya. Mbere kuja ku idoni de iyo nkuru twari duciye ku masonga mugenzi wacu Aloyse Bigirimana abanza tubwire amakuru agezweho hirya nino ku isi. Mwaramutse Aloyse.
Mwaramutse Diane. Haracyabandanya ibivugwa mu matohoza muri Leta Zunze za Amerika. Ukumviriza abafise ivyo bazi mu iperereza ariko yakorwa kuri Perezida Donald Trump wa Amerika kwinjiye mu ndwi igira kabiri. Abandi bategetsi umunani bagizwe n'abakiri mu mirimo ndetse n'abayihozemwo bitezwe kwitaba ubutumire bwa komisiyo y'inama nshingamateka ijejwe ibibazo by'iperereza muri iyi ndwi. Uwo benshi bafise igishika cyo kumviriza ku munsi wa gatatu ni Gordon Sondland, ambasaderi wa Amerika mu muryango umwe bwa Buraya. Mu byo yabwiye iyo komisiyo mu mwiherero, Sondland yavuze ko mu ntango z'ukwezi kw'icyenda yigeze kuburira umwe mu bafasha ba perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ko ashobora kutazoronswa imfashanyo za gisirikare yari akeneye, kiretse ashikirije ku mugaragaro ko azotanguza amatohoza kuri Joe Biden. Iyo mpandaguhe Trump yama yahakanye ni abashingamateka b'abademokrate bariko barakorera ko kugira baronke ingene bamwagiriza. Ku munsi wa kabiri naho komisiyo y'inama nshingamateka ijejwe iperereza itekanya kumviriza Jennifer Williams, umufasha wa Vice Perezida Mike Pence ajejwe ibibazo by'imigenderanire n'ayandi makungu. Hazokumvirizwa kandi Lieutenant Colonel Alexander Vindman, umuyobozi ajejwe ibibazo by'uburayi mu kanama k'igihugu kajejwe umutekano. Bose uko ari babiri barumvirije ikiganiro Perezida Trump yagiranye kuri telefone na Perezida Zelensky wa Ukraine kandi baragaragaje amakenga ku byo Trump yasabye Perezida wa Ukraine.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Umwe mu bari mu myiyerekano muri Iraq yarishwe, abandi barenga 30 barakomereka ejo ku munsi w'Imana mu mishyamirano yadutse ku gitarurwa gikomeye ku murwa mukuru Baghdad. Abiyerekana gushika ubu baramaze kwigarurira ibitarurwa bitari bibiri ku ruzi Tigre bigana mu gace gacungerewe cyane karimwo inyubakwa za Leta ya Iraq. Iyo myiyerekano yatanguye mu kwezi kw'icumi biyamiriza ubushomeri, kurya ibiturire vy'imonogoje hamwe n'ubutunzi butagabanganywa ku rugero rungana muri icyo gihugu. Basaba Leta yose kwitanga imihoho. Gushikuba igipolisi cyagirizwa ko kimaze kwica abantu barenga 320, abandi bihumbi barakomereka. Igipolisi cy'Ufaransa cyarahagaritse abari mu myiyerekano bitwa Gilets Jaunes barenga 250 mu gihugu cyose ku munsi w'Imana ejo. Ni mu gihe bariko bibuka umwaka wa mbere urangiye batanguje iyo myiyerekano. Abategetsi b'Ufaransa bavuga ko abantu 173 bahagaritswe ku murwa mukuru Paris honyene. Umushikiranganji w'Ufaransa ajejwe intwaro mu gihugu hagati Christophe Castaner yabise inyererezi zaje kurwana n'abajejwe umutekano kandi babuza abanyagihugu kwikorera imirimo yabo. Abakoze imyerekano baraturiye imodokari zitari nke bongera batera amabuye abajejwe umutekano nabo babasubiza mu kubatera ivyuka bikoroza amosozi.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muri Afrika igisirikare cha Burkina Faso kiremeza ko cishe intagondwa zikora iterabwoba 32 mu bikorwa bya gisirikare byamaze iminsi 2 mu buraruko bw'igihugu bwasinzikajwe n'ibitero by'iterabwoba. Itangazo rije nyuma y'iminsi habaye igitero gikomeye mu buseruko cegetswe kubakora iterabwoba bisha abantu bashika 35 bari mu miduga y'isosiyete Somafo y'abanye Canada icukura ubutare muri ico gihugu. Muri rusangi ibitero byitirirwa imihari y'iterabwoba ishamikiye kuri Al-Qaeda bimaze guhitana abantu bashika ku 700 kuva mu mwaka w'2015. Abandi bantu bashika 500,000 barataye ingo zabo nkuko bishikirizwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muri Bolivia, perezida w'ico gihugu w'infata kibanza Jeanine Añez yatangaje cyo ku munsi w'Imana ko agiye gutuma ko amatora n'ingoga bwa vuba mu gihe ibihugu igihugu kitaratekana mu gihe ubutegetsi hamwe n'uwabuhoze ko Evo Morales bacagirizanya. Nta kirangaminsi yatanze ariko avuga ko amatangazo ari imbere atumbereye kugarukana icyizere cya demokarasi muri ico gihugu yimirije. Kuva ku munsi wa kabiri abanywanyi wahoze ari perezida bama mu myerekano buri munsi ku murwa mukuru La Paz. Ibarabara rihuza umurwa mukuru n'ubuseruko bw'igihugu cyarugawe ni naho hava ivyimburwa byinshi bigaburira umurwa mukuru.
Aloise Bigirimana, urakoze ku makuru yo hirya no hino ku isi waduteguriye ukabuhejeje no kudushikiriza. Njuti zacu mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika tubibutse kwisamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amakuru yo mu biyaga bigari ni mukanyi sasi. Nongere ndabahega akeye n'ikaze mu makuru twafitiye mu ikano gatondo. Tuyahere mu Burundi. Aba dandaza amafaranga y'agaciro muri ico gihugu batubahiriza ibiciro by'ibanki nkuru y'igihugu BRB Banque de la République du Burundi bagiye kuza barafatwa nk'abahungabanye umutekano w'igihugu. Iyo banki inagabisha Abarundi n'abanyamahanga biha uburenganzira bwo kugura no kugurisha ibicuruzwa ku butaka bw'ico gihugu hakoreshejwe amafaranga y'agaciro. Idonido na mugenzi wacu Nairobi muri Kenya Eloge Irikanez.
Ibanki nkuru ya Repubulika y'u Burundi BRB isigura ku itegeko rishasha rigenga ubucuruzwa bw'amafaranga y'agaciro muri ico gihugu ritubahirizwa n'amazu akorwa rudandazwa ryashinzwe kwa 16 ukwezi kw'icyenda uyu mwaka. Kuri uyu wa gatanu Prosper Ngendanganya umuyobozi ajeje kugenzura ry'amafaranga no kwirinda yuko atagaciro yagarutse kuri tumwe mu tunenge yo banki na bene ayo mazu baherutse kubonera hamwe hari mu kiganiro yahamenyesha makuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Biribonekeza ko amashyira hamwe agura kongera kagurisha amafaranga mva makungu ashinga ibiciro atisunze ibiciro bisohorwa ku munsi ku munsi n'ibanki ya Repubulika y'u Burundi. Igitangaje nuko ivyo babirenga ko mu gihe kubwinjiriro bwaho bakorera haba hamanitse ibiciro nkuko bitegekanye nijwe ni banki nkuru y'igihugu. Amashyira hamwe agura kongera kagurisha amafaranga mva makungu hakoresha nkuko bikwiye ubuhinga bwo gutunganya ibikorwa byayo ariyo logiciel Birex butangwa ni banki ya Repubulika y'u Burundi. Haracibonekeza abagura bakongera kagurisha amafaranga mva makungu batabiherewe uburenganzira na banki ya Repubulika y'u Burundi, ariko amashyira hamwe agura kongera kagurisha amafaranga mva makungu ntacyo ariko arafasha mu gutunga urutoke abo bantu kugira ubwo rudandazwa rutemewe n'amategeko rurandugwe n'imizi.
Bwana Ngendanganya yanavuze ibihano birindiri ye abadakurikiza iteko rya BRB yemeza ko bagiye gufatwa nk'abahungabanya umutekano bakongera bagahanishwa ibihano bisa n'ibihabwa abagizi ba nabi.
Ubuyobozi bw'ibanki Repubulika y'u Burundi bwarerekanye neza ko ayo mashyirahamwe akurikije ibiciro bifatiye ku mategeko mashasha atagahombo na gato, ahubwo ko yunguka kurusha imbere ko ingingo shasha zifatwa, kandi abatayubahiriza baba bariko barahungabanya umutekano. Kuri iyo mvu ishyirahamwe rizosubira gufatwa ririko riragura canke riragurisha amafaranga mva makungu ku biciro bitandukanye n'ibyashinzwe n'ibanki ya Repubulika y'u Burundi rizofatwa n'inzego zibijejwe nk'umwansi w'igihugu hanyuma nyuma rihanwe hisunzwe igitabo mpanabyaha cy'u Burundi ariyo code penal. Amashira hamwe atariko arakoresha bwa buhinga bwo gutunganya ibikorwa byayo butangwa na banki y'u Burundi ariyo Burex agiye gufatirwa ingingo mu maguru mashya. Abene igihugu bagura canke bakagurisha amafaranga mvamakungu mu mashira hamwe abirekuriwe bategerezwa gusaba kandi bakaronswa urupapuro ruciye mu mashini gwerekana neza ibijanye n'ubwo buguzi. Hari bukijwe ko haba ku Barundi canke ku banyamahanga bose kizera kikaziririzwa kugura canke kugurisha ibidandazwa mu Burundi hakoreshejwe amafaranga mvamakungu ubuzofatwa azohanwa hisunzwe amategeko y'u Burundi.
Itegeko rishasha rya Banki Nkuru ya Republika y'u Burundi rivuga ko amadandaza amafaranga y'agaciro atemerewe kuja hejuru y'ibice 15 by'inyungu. Ibindi bishasha nuko ingenzi zinjira canke zisohoka Burundi zifite amafaranga angana n'ayarenga 10,000 z'amadolari y'Abanyamerika canke 200,000 z'amafaranga y'Amarundi zitegerezwa kubimenyesha ibiro bijejwe amakori. Haraheza amezi atari make havugwa ubukene bw'amafaranga y'agaciro mu Burundi na cane cane amadolari y'Abanyamerika. Abategetsi batari bake basiguye ko abaduza amafaranga y'agaciro bagatuma bura canke azimba rwose bari mu murongo w'abanzi b'igihugu bashaka kwerekana ko atakigenda mu Burundi kandi ibintu biriko birayangara. Mbere abavunjayi barenga 30 baratawe muri yompi n'igipolisi hamwe n'iperereza mu kwezi kw'icyenda hagati. Ubutwari ishyirahamwe ry'abacuruza amafaranga y'agaciro ntacyarashikiriza kuri ibitangazwa na BRB. Ariko mu minsi iheze mu manama atandukanye n'inzego z'igihugu we n'abagenzi we bamenyesheje ku itegeko rishasha ry'ibanki nkuru ribatuma bakora bahomba. Eroje wirika neza, Ijwi rya Amerika.
Eroje wirika neza arakenuye
iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayinzwi gushika izayinzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Rwanda naho amezi atatu ararumanye Ben Rutabana umwe mu bayobozi b'umugambwe RNC awuriwe irengero. Mushiki wiwe Adeline Rwigara avugana na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza yamubwiye ko azaba afise musaza we.
Madame Adeline Rwigara ndabashuhuje, murakaza neza ku Ijwi rya Amerika.
Ndabashuhuje namwe, murakoze.
Hashize amezi arenga abiri kuva musaza wanyu Ben Rutabana aburi wirengero. Niba nibuka neza aheruka kuvugana n'umudamu we Diane Rutabana ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka. None hari amakuru ye mwaba mufite?
Amakuru ye ntayo mfite. Amakuru mfite nayo konzi ko kubwiye gufashwa n'Imana ari muzima ko tuzamubona, ariko mu by'umubiri ntayo mfite.
None se ayo makuru wize yakubwira ko ashobora kuba ari muzima uyakura he?
Nyakura kuko icya mbere n'Imana nizeye, icya kabiri abayobozi ba RNC bazi neza yuko tuzi ko aribo bamufite. Ubwo rero bari responsable y'ubuzima bwe, barabushinzwe, bagomba kumutwereka. Ntacyabuza ko yaba ariho kuko mfite ibihamya kuko navuganye nabo bigitangira, nandikiranye nabo.
None se uvugana nabo bakubwiye ngo
ku itariki ya kabiri cyangwa ya gatatu z'ukwezi kwa 10 nandikiye nashakishije nomero ya Kayumba Nyamwasa nk'umukuru w'ishyaka umuvandimwe wanjye Benjamin Rutabana arimo, ndabimubaza nti hashize ukwezi tumubuze, ndetse umuryango wari utarandika rwa rwandiko nti hashize ukwezi tumubuze, nti mbese ari hehe? Kuko ubwo nari nabonye amakuru aturuka impande zose yuko baba baza aho ari, abantu bambwiraga byinshi ariko bifatika. Nawe uwo muyobozi w'iryo shyaka Kayumba Nyamwasa ambwira ko nabo bahangayitse ko batahazi, ariko guhangayika kwabo ko ntako nabonye, kuko ntabwo yongeye kumvugisha, ntabwo nta muntu wo mu muryango yigeze atelefona ngo bigaragare ko bimubabaje.
Uretse uwo Kayumba Nyamwasa, nta wundi muntu uwo mu ishyaka rya RNC wigeze bahamagara aguhamagara wowe ngo aguhumurize yakubwira ati nzahwari navuganye nawe cyangwa se nzamukwereka?
Usibye no kumpamagara, nta wampamagaye usibye nange n'abavandimwe banjye bari mu bihugu byo hanze n'umuryango we bwite, umufasha we n'abana be nta wigeze bavugisha muri bo. Ahubwo ibirampambu umwe muri abo bayobozi, umudamu witwa Charlotte Mukankusi, hari umuntu yatumye, umuntu de confiance, donc umuntu wizewe kuri we, amutuma ngo nibambwire ngo singire ubwoba ngo nshase ngo bazamumpa tukavugana, ngo ntitugire ubwoba rwose ngo barabaza aho ari. Ntavuga nti bakaba baza aho ari, umufasha bakaba ataramuvugisha, abavandimwe tukaba tutaramuvugisha, abana be, ibyo bintu bishoboka bite? Ubwo nibwo rero nabatumyeho bose, nashakishije nomero zabo ndababwira nti amaraso y'umuvandimwe wanjye agize icyaba Benjamin Rutabana muzayabazwa. Hagati aho rero numvise ko ngo baba bari mu bintu by'iperereza, ariko ni ikinamico barimo, kuko nta na telefone yo guhumuriza kuri jye, cyane cyane ku mufasha we n'abana be, ku bavandimwe bacu bandi bari hanze, ku nshuti ze zimwegereye. Ntaki, nta buzima bw'umuntu bababaye uko bigaragara, gahunda nibo bayikoze rwose, ntabwo ibyo mbishidikanyaho.
Madame Adeline Rwigara, ndabashimiye cyane kuza ku Ijwi ry'Amerika.
Urakoze.
Chuti z'Ijwi ry'Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi ry'Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi ry'Amerika unaho ni wa mwanya w'imikino na sport. Duhera mu Rwanda na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda.
Mu mpira maguru ejo ku cyumweru ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yahuye n'intare z'indahangarwa za Kameruni, ni mu rwego rw'imikino y'amajonjora mu itsinda rya gatandatu mu guhatanira itike yo kuzajya mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu mu mwaka 2021. Uyu mukino w'umunsi wa kabiri w'imikino muri iri tsinda wabereye kuri stade ya Kigali i Nyamirambo, urangira Kameruni itsinze u Rwanda igitego kimwe ku busa. Iki gitego cyabonetse ku minota 77 y'umukino gitsinzwe na Muminga Maleu. Ibi byatumye u Rwanda rurangiza imikino ibiri ya mbere nta nota nta n'igitego. Bamwe mu bakunzi ba ruhago bakaba binubira ko Ernest Sugira rutahizamu w'ikipe y'igihugu atigeze ahamagarwa kubera ibihano yafatiwe n'ikipe ya APRFC. Kwa kane y'icyumweru gishize i Maputo muri Mozambique, ikipe ya Mozambique yari yatsinze u Rwanda ibitego bibiri ku busa. Muri iri tsinda rya gatandatu uyu munsi wa mbere hateganyijwe umukino uza guhuza Cap Verde na Mozambique. Kugeza ubu ikipe ya mbere muri iri tsinda nyuma y'umunsi wa kabiri ni Cameroon ifite amanota ane. Ku mwanya wa kabiri turasanga Mozambique ifite amanota atatu, Cap Verde iza ku mwanya wa gatatu n'inota rimwe, hanyuma u Rwanda rukaza ku mwanya wa kane no wa nyuma rukaba rufite 0-1. Tukiri umupira w'amaguru, ku wa gatanu w'icyumweru gishize kuri stade ya Kigali i Nyamirambo habereye umukino wa gicuti hagati ya Rayon Sports na Gasogi United. Rayon Sports yanaboneyeho kwerekana imyambaro mishya abakinnyi bayo bazajya baserukana no kumurika igishushanyo mbonera cya stade bifuza kubaka. Uyu mukino warangiye Rayon Sports itsinze Gasogi United ibitego 3-1. Kuba umukino waracyerereho amasaha agera kuri abiri mbere yo gutangira ngo ni imwe mu mpamvu zatumye Gasogi United ititwara neza. Twumve umutoza wungirije ariwe Maurice Nshimiyimana.
Mu mukino twari twiteguye ariko twaje kukina tumeze nkaho hatigezaho organization kuko kugira ngo uze kukibuga bakubwiye match saa 12 abakinnyi abana babariye saa 7 ugeze hafi saa 2 utari watangira match amasaha 2 ni menshi yongere ku masaha 4 cyangwa 5 biba bibaye amasaha 7 songe ku bwanje nkurikije igihe twagere hano n'igihe twamaze bamwe twari tumaze kumera nkaho match itakibaye kwa mu bitekerezo by'abantu
Perezida w'ikipe ya Gasogi United Charles Kakoza yongeraho ko n'imisifurire itari shyashya
wari umukino mwiza ndetse wabonaga ko ari match ifite ritme abahungu banje badominye premier mita kigali sport baridomina ndetse usibye ko kubura marque de concentration byashobora ko mita ya mbere agomba kurangira Rayon Sports inzira ibitego nka bibiri kuzamura ariko nanone hajya habaho uburangare urabona nta gitego na kimwe Rayon Sports igeze itsinda kuko bari prepare ni uburangare guhagara nabi kw'abakinnyi rimwe na rimwe hacya gitego cya mbere cya Rayon Sports kamen ni ibintu byo kurangara ntabwo nashobora gutera garinse mutse mu gituza ikindi nabonye nge ubwanje nta nakunze ni nivo y'imisifuri y'ino match kuko wabonaga yuko ni match yarimo tension ashobora gutuma abakinnyi bakina nabi kubera imisifuri
hagati aho shampiyona y'icyiciro cya mbere y'umupira w'amaguru izasohokurwa muri iki cyumweru hakinwa imikino y'umunsi wa 9 yari Claude Munyandinda i Kigali
Jean-Claude Munyandinda acakoregwa mu ngata na mugenzi we Désiré Hatungimana kuyavugwa mu gisata c'imikino na sport mu Burundi
Igano ry'umupira w'amaguru mu Burundi rigeze ku ndwi ya 14 kuri iyo ndwi umugwa Aigle Noir ku kibuga cyawo Complex Peace Park imakamba mu bumanuko bw'u Burundi wirahiye Flambeau du Centre yo mu ntara ya Gitega mu kwitsinda ibitsindo bitanu kuri bibiri Lelier yatsinze Olympic Star y'Imuyinga ibitsindo bibiri kuri kimwe Burundi Sport Dynamic itsinda Lydia Ledic Sport for Africa igitsindo kimwe ku busa Vitaro yatsinze Bujumbura City ibitsindo bibiri kuri kimwe Musonga Tiwa Bigitega ikaba yaranganije na Kayanza United busa ku bundi nayo mu rukino rwari rurindiriwe n'abantu isinzi rwahuza imigwi ibiri yo mu ntara ya Ngozi ariyo Message Ngozi na Ngozi City ku kibuga Urukundo Ibuye muri komine ya Mwumba warangiye iyo migwi inganije igitsindo kimwe ku kindi umumenyereza wa Ngozi City umugwi uri mu kibanza ca nyuma kugeza uno munsi arashima inota rimwe bakuye imbere y'umugwi uri mu kibanza ca mbere akaba yizera ko ibintu bigiye guhinduka
mana yashatse ko tugabura hanyuma abana banje bagerageje barashina bari kwa mubwoba bijya bizaba hari nanga ibonye ndi yaje yuko uratangiye kumenyera nibaza yuko ejo cyangwa ejo ikinogo turimo tukavuga ko musanzwe urabona abakinnyi ufite bacari bato harajamona n'ikintu cya experience icyo ntacyo nawo byuragira ngaho ukuntu nabibonye ndabona yuko nemsi batugomboye ku musegonde wa nyuma nabonye yuko byose birashoboka urengeye kwitegura gusumba izimaje zikurikira
inyuma y'ubwo rukino ishyirahamwe ry'ibinyobwa Burarudi rifata mu mugongo iryo higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi Primus League ryaciye iboneraho akaryo ko gutanga agashimwe ku mukinnyi yitwaye neza gusumba abandi muri kuno kwezi kurangiye Idi Muselemu wa Message Ngozi afite ibitsindo 10 mu nkino 14 amaze gukina niwe yatahukanye aho gashimwe k'amafaranga 250,000 vy'amarundi uwo mukinnyi akaba yamenyesheje ko bimuha ingufu zo kubandanya yitwara neza akavuga ko agiye gukora ibishoboka byose kugira azotwara utundi dushimwe turi imbere
Ninyeretse yuko cyambe na mbere ari intango nziza urari ko gashimwe ka mbere gatanzwe muri uku kwezi ndagiye cyane ko arenda gatahukanye kasakansi ya nzira yo kubandanya ndondere ubundi bushimwe bwose bushoboka ongera nkashimira n'Imana yo yashoboje gukaronka ikamana ingufu zo kugira ngo shore kugatsindira na karonka icyambe na mbere ndi determine ndafise ntumbero fise ntumbero yo kuba Melbitel urumva bisaba yuko buri match shobora kurondera igori urumva cyandondera nkabanza nkimenya amakarite yanje abanza nkakorera ko nkakora ama individual cyane cyane hafi y'igori kugira ngo ndebe ko nshobora kuzana tsinda buri match ubushimwe bwose buruko burakinirwa ngaha muri iki gihugu ndabukene yavuye mu bw'umuko cyane kuvuga aka kambere aka mbere ubundi bwose ndubana ndaburondera kuvuga birashoboka
tukire mu mpira amaguru kuri no wa kabiri isa 9 z'umuhingamo ku kibuga citiriwe intwari hazocu wambaye hagati y'intamba mu rugamba n'umugwi wa Maroc mu nkino siri mu rukurikirane rwo kurondera imigwi izojya mu gikombe cya Afrika kizobera muri Cameroon mu mwaka wa 2021 inyuma yo gutsindwa mu rukino rwa mbere ibangi muri Centrafrique ku bitsindo bibiri ku busa abakinnyi ba Olivier Niyunge ko bategerezwa kwikosora muri urwo rukino ruzobahuza na Maroc bitagenze uko amahirwe yo kuja muri Cameroon azoba ariko aragenda Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Désiré Hatungimana kimwe na bagenzi biwe batandukanye bagize ico baterera mu kice ca mbere c'ibiganiro twari tubafitiye muri kano gatondo twashimire dushimire na Facile Gebehu yegeranije amajwi yacu kuri mikro mwari kumwe na Diane Ninahazwe ndabikebanure ndabifuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mwo byose turaza kongera mu biganiro byacu bitandukanye byo mu masaha ari imbere tubipfurije kugira indwi nziza
Muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
aka mundu ngikirije ngo ndumirange
Hano turi kuri radio ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe ku ijwi rya Amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimusaba avuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye
Can stay for longer. Putting on me how you did the morning week.